Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Turi ku munsi wa mbere gerekezo ya 12 mu kakaro mwaka w'2021. Mwiriwe nshutinamwe bagenzi ba radio Inzamba gatika kawe, tukaba tubahaye ikaze muri ano makuru agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Umurezi ngo amaze kugobiza aragiye ngo ntaragikwiye kugumana iteka ry'abarezi, ngo akwiye guca atuzwa akavanwa mu bana. Era ari n'ibizi akaba ari babivuga inyuma yaho hari umwigisha wo ku ishuri shingiro rya Kizunga muri komine ya Buyenge ntara ya Rumonge yagirizwa gusurasuza abana yigisha abandi bakabaka amafaranga. Muraza kubyumva muri ano makuru. Abantu batatu bari mu mpunzi zahungiye muri Tanzania nibo bagandaguwe, abarenga batanu barakomereka mu bitero byagiye biragirwa imiryango imwe imwe mu makambi yo muri Tanzania. Muraza gukurikirana ibiri mu cegeranyo cy'ishyirahamwe Dynamique pour les droits humains en Tanzanie. Abanyagihugu bo mu ntara zihana urubibe n'u Rwanda barasaba abategetsi kubafasha kugira ngo bashobore kubandanya urudandazwa rwahahora imbere y'uko hugarwa imipaka. Nabyo nyine muraza kubikurikira. Aretse k'Imana nije ngiye kubashikiriza ano makuru. Ido nido ni mukanyi sasa.
Inzamba.
Umutekano muke mu gutangura ano makuru. Umukenyezi azwi ku izina rya General Zacimaye w'imyaka 65 wo ku musozi wa Kiremba muri komine ya Kiremba intara ya Ngozi yishwe n'umugabo wiwe mu gaturuturu ko kuri uwo wa mbere. Uwo mugabo yitwa Marorerwa Ferdinand, akaba yishe umugore wiwe akoresheje inkota. Amakuru avaho muri komine ya Kiremba amenyesha ko uwo mutamakazi yavyutse aja kwihagarika. Uwo mugabo wiwe w'imyaka hafi 70 aca musanga mu kazo ka sugumwe amucumiti mu gita inshuro 9 ku bihimba bitandukanye by'umubiri. Uwo mugabo akaba yaciye yishikana mu minwe y'igipolisi, bikaba ko muri uwo muryango hari hamaze imyaka myinshi haranywa amatati, ariko ngo sentare ikaba yari yarabagaburiye uko ari babiri, umwe wese amatungo yiwe harimwo imirima n'inzu. Abajejwe intwaro muri iyo komine bagasaba abanyagihugu kwama bitura abatunganiriza igihe cose yavutse amatati hagati yabo, ngo bakarengera ingendo yo kwihanira narijya amategeko atihanganira aba ku buzima abandi. Mu makuru wajanye n'indero naho abigisha bo ku ishuri shingiro rya Kizunga muri komine Buyenge intara ya Ngozi bavuga ko barengewe n'inyifato y'umwe muri bo. Uwo mwigisha aje mu mwaka w'8 yagirizwa gusaba amafaranga bamwe mu banyeshuri yigisha no gushaka kubashurasuza kugira ngo ntabatware amanota. Abigisha bagenzi we bagasaba ko yohanwa. N'inkuru ya Vanessa Muiteka.
Sinzi ibintu yitwaje nabyo twoshobora kumenya niba mukuru yaratukijije.
Uyu mwigisha n'agashavu yerekana ko inyifato ya mugenzi we Juvenal Ndayiragije icafuza ishuri bigisha ko ibibazo byo gusubiramwo byari bitegekanyijwe gutangura itariki 30 z'ukwa gatandatu ntibiratangwa. Byavuye ko abanyeshuri babiri mu bo Juvenal yigisha bashyize ahabona ibyo yabagiriye nk'uko umwe mu bigisha ba Ekofo Kizuga abivuga.
Umwe yamubwiye ngo amuhambire amahera acikatiye, uwundi aho amuhambahurira ahantu mugahira bakora ibintu by'ubuhumbu. Bano bana bo kuko ari babiri baraje inama baravyanka, aca abiba amanota mu zindi kuru z'abandi bigisha aca bashira munsi ya sentane. Ayo babana bakaraba mutari bafise babiri babazatereka rero tuvuga imbere y'igihe babivutse rero ntadiri birasu yabaye.
Abigisha kuri iryo shure babona ko abarongoye ishure bari bakwiye kugira ico bakoze kuri iyo nyifato ya Juvenal Ndayiragije amazi atararenga inkombe.
Uwo mwigisha rero aragiteje isibe aho hantu, turahakanye rero yuko atwononera abana nk'ubu uburuhuko bwaratanguye mugakoresheje ntiburatangura. Umubwira ikintu catubabaje ni uko baca babwira kamitswe n'ingoma ntihagire ikintu na kimwe bigira babivugako.
Uyu mwigisha arahakana ashimitse ibyo yagiritswa. Ntiturashobora kuronka kuri telefone yaba umuyobozi wa Ekofo Kizuga yaba umuyobozi w'indero muri komine Buyengero ngo bagire ico babitubwiye ko.
Arakoze Vanessa Mwiteka umwigisha rero ngo yarakwiye gutuzwa mu gisata cy'indero akongera agakurikiranwa n'ubutungane ibyo bikavugwa na yari n'ibizi umubyeyi akaba akurikirana hafi ihindero y'abana tumwumvire
umwigisha yubahutse agahohotera abana yigisha akabasaba inzoga abandi agashaka kubashurashutsa niko sa rikomeye cyane ku murezi ibyo niko sa rya mbere itegereza guhanwa bakurikije amategeko ikosa rya kabiri yakoze nuko yahavuye abo bana bamonaniye akaja guhindura amanota yabo kugira ngo abakorere ikibi kubahindurira amanota y'umubyigwa gasanzwe yigisha aho yakoreye ikiba abana yakoreye n'ikibi ishure babyita ubusuma no kujuragiza no guhagarika ibikorwa by'ishure ari naco gituma adakwiye yuko bavuga ngo barasibije kusuzuma amanota arivyo bita deliberation ahubwo baheza bakamushingira urubanza agahanwa n'amategeko kuri ayo makosa yegeranye yose icambere nuko bamufata bakamufunga bakongera bakamutaramura ntazokwigera subira kuja kurera abana aho rero ico mpeza ngasaba leta ni kurikiza amategeko batabari yo shure kuko agoba iza ajejwe kuragira
Mugisata cy'imibano nawo n'ubutunzi hari imiryango yo mu ntara ya Cibitoki yahore itunzwe n'urudandazwa ivuga ko ibayeho nabi kuba ugariwe imbibi zo kuruhwa aho Burundi buhanurubiwe n'u Rwanda hamwe na Rusizi aho Burundi buhanurubiwe n'igihugu Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ababangamiwe cyane nabo mu makomine ya Rugombo Mugina na Buganda bagasaba ko izo mbibe zo kugurwa kugira ngo nabo basubire mu kazi kabo ka misi yose iyo nkuru tuyibaze Delice ya Kamikazi
abo banyagihugu bakoze ko nabari basanzwe bakorera ku barabara Bujumbura Cibitoki ibarabara ry'igihugu numero 5 bavuga ko iryo barabara ryaho yaricamo ingenzi nyinshi cyane cyane zigizwe n'abanyekongo bava mu gisagara cya Bukavu binjira ku rubuga rwo kuruha aho banyagihugu bakavuga ko kuva aho imbibe zugariwe babayeho ubuzima bubi cyane
kuva aho imipaka yugariwe cyane cyane umupaka wo kuruha ujya mu Rwanda hamwe n'imbibe zijya muri Congo wiyungura ryaciye bwacu ubuzima bw'abadandaza bifashe nabi cyane cyane uruhuda rwaciye ruhera cyane uruhuda rwaciye ruhagarara inzara iraba inzara ku buryo uno munsi umuntu wese yicaye muhira ufashe n'inzira ijya ku Rusizi kandi rero kwiteka ko woba utwaye ikintu cyangwa ugiye gutora ikintu ivuye hakurya y'amazi ufatwa ugafungwa cyangwa ukamufura de n'abantu benshi kusigi kunjirira muri Congo nta kujyayo
mu gasenyi ku murwa mukuru wa komine Buganda abahora bacuruza inyama z'impene basikura ko umwe ashobora gucuruza ibirenga 10 ku munsi ibihe bitarahinduka abacuruza ibyama ku mabarabara muri komine Rugombo cyangwa aho nyene muri komine Buganda nabo nyene ngo bari ikinura mu kugurisha amatomati amafi arova mu kiyaga Dogodogo n'ibindi muri kino gihe iyo miryango yose ngo irifumbereje basaba leta ko imbibe zahora zibafasha zosubira ku
abo bakora ku maresitora abo bakora mu buriro bw'inyama bose basa n'abahagaritse urujya n'uruza rw'amafaranga ruhari n'amagorwa akomeye cyane waje n'umuntu ushobora kurayo ujya kuya kwa muganga iyo rero utagifungura neza uvugwe neza hakurikira upfa zabirica ukene burica kubihira abana amashuri ntibikunda basabye leta y'u Burundi n'abajejwe ibisata by'ubudandaji kugurura imibe urubibe rwo kuruhwa rwugururwe imibe unatako waciye mu bwato byo muri Congo zugururwe kugira ngo urujya n'uruza rw'ibidandazwa rusubire kubaho urujya n'uruza rw'amafaranga rusubire kubaho mu miryango turabe ko abantu batufamiza
abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke basaba ko ibyambu byo ku Rusizi byo kugururwa nk'uko hugururwe urubibe rwa Gatumba n'imbibe Burundi buhana n'igihugu cya Tanzania naho urubibe rwa Ruhwa basaba leta kuvugana na leta y'u Rwanda ngo izo mbibe zugururwe babone gutora akoyokwe
arakoze Delice ya Kamikazi abanyagihugu ntwaro banenze ibyo bategetswe bagasambura amazu y'abanyagihugu ngo bategerezwa gusubira kuyubaka uko yari ameze mu kiringo kitarenga indwi zibiri iryo tegeko ryatanzwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati Gervais Ndirakobuca avuga ko hari abajejwe intwaro barenze ku itegeko yatanzwe ryo gusambura inyubakwa zitubahirije amategeko ibyo yabishikirije igihe yari yagendeye kumugoboka muri komine Mukaza mu gisagara cya Bujumbura aho yavuze ko yiboneye aho abanyagihugu barenganijwe kurikira umushikiranganji Gervais Ndirakobuca
twazindukiye ngaha kumugoboka tuje kuraba ibyo batumaze iminsi twumva bivugwa by'imyidogo y'abenegihugu bavugwa yuko babomorewe amazu mwabibonye twese twabibonye no constat beje kugira nuko ibyabaye bibabaje igitangaje rero gacyo kibabaje cyane nga kumugoboka ahantu nta leta yigeza kwa nta muntu muri banize yigeza kwa viabiliza nta muntu muri banize yigeza zangaha ngo akati ngo barazoca hagwe barazoca uko nubuga ngo yatu no munsi mu rumenga ntivyokoro ibyo byose rero nagire nerekane yuko harabayemo kurengera amategeko ubushikiranye n'umwe hagati mu gihugu bwatanze kubera izo mvo nagiye nsabe abakoze ibi bintu nakajye ugire ndabahe kagiye ko ibi bintu nyuma y'indwi zibiri ibyava mu byose byagasubiye kubakwa nabo nyene nico babomoye cyazanye umugaga baca babomora hose gushika kuri uwo mugaga bongera bafite uko byari bimeze kandi nkabasaba yuko sinzoze numva umuntu yari ikinuma bakoresha uburyo bwabo gushakisubije nkuko byari bimeze uko bahamagaranye barabizi uko bagiye n'abakuru barabizi mugabe nyuma y'indwi zibiri nzogaruka ngaha nsanga hasa nkuko hasa amaze amezi nkuko yari ameze
tubibutse ko imyindo gifatiye ku karenganyo k'abajejwe intwaro mu gusambura amazu bavuga ko atubahirije amategeko iraho hose iyo ngingo yafashwe mu gihugu Imunzi z'abarundi batatu barishwe batanu barakomereka hakoreshejwe imipanga biri mu cegeranyo c'ishyirahamwe rihamye agateka k'impunzi Dynamique pour les droits des réfugiés en Tanzanie ururi mu Gifaransa ico cegeranyo co mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu uno mwaka kimenyesha ko impunzi z'abarundi bari mu ico gihugu bafite ingorane mu bisata bitandukanye hamba ku mutekano ugumuhungabana abantu bakitwa Kubisata harimo icyamagara y'abantu icindero n'ibindi ngo ntibyifashe neza ibiri muri cyo cegeranyo tubibaze Beni Axela Kana
Icyo cegeranyo kivuga ko babiri bishwe bakoreshejwe imipanga uwundi nawe yitaba Imana kubera avuze ingene yivuza abo nabo ni Irakoze Blessing yitabye Imana ku igenekerezo ya gatatu ruheshi abuze uburyo bwo kwivuza uwo mukenyezi akaba yaba mu ikambi ya Nduta Muri iyo kambi nyene uwitwa ndio kubwayo Omar yarishwe ku igenekerezo ya 13 z'ukwa gatandatu atemagujwe imipanga uwundi yishwe ariko ico cegeranyo kitavuga izina no mu kambi yamutenderi ku igenekerezo ya 10 uko kwezi nyene na wene yicwa hakoreshejwe imipanga abakomeretse ni batanu bane imutenderi numwe w'Induta ico cegeranyo kiravuga ko bagirizwe mabi ari bamwe mu gwaruka kwa Tanzania bita bana mugambo mu byerekeye abapfungwa bidakurikije amategeko havugwa abantu babiri mu ikambi ya mutenderi ngo kugira bapfungugwe babanza gutanga amande angana n'ibihumbi 400 by'amashiringi y'amatanzania igisata c'indero nicorohewe kuko havuga ubukene bw'ibikoresho n'abigisha babinonosoye cane cane mu mashuri arangiza igice cy'isumbu ye ikindi kivugwa muri ico gisata ngo ni giturire gitangwa mu gutanga akazi kubigisha eka ngo ni gisata c'amagara y'abantu kirageramiwe havugwa ibura ry'imiti mu makambi yose ari mu gihugu ca Tanzania iyo ibonetse usanga izimvye kuko idandazwa n'abikorera utwabo ibitaro birarengegwa bigatuma haboneka abitaba Imana ku bwinshi iryo shirahamwe risaba uramutswa igihugu ca Tanzania kugira ico afashije kugira ngo agateka k'impunzi z'abarundi bahungiye muri ico gihugu kubahirizwe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
turabandanya amakuru twabateguriye abakozi b'ishyirahamwe Interpetrol saba bashimitse umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubafasha gutorera umuti ibibazo bafise mu kazi ivyo navyo n'ubutandukane bw'imishahara kubakora akazi kamwe kutavuzwa no kudategekanirizwa kazoza aheze igihe babishikirije urongoye iryo shirahamwe ariko nta muti wigera uboneka inkuru ya Jacob Sibomana
abo bakozi b'abashoferi bo mu ishyirahamwe Interpetrol bamenyesha ko atamasezerano y'akazi yanditse abagenga hari ngo urongoye iryo shyirahamwe Taruk Bashir abahembuka byipfuje abakozi batari bakaba amaze imyaka ine ata kontra y'akazi bafise
ushaka gusinyisha umushoferi yaba transit ukwezi kwezi ukamuhemba ibihumbi ijana by'amarundi kandi abandi bantu mukorana bose bahemba ibihumbi isanga bahemba amajana atanu amajana ane mukora akazi kamwe ndetse iyo mukora nyene bakatubuze kubwaza nta kintu na kimwe uvuga wogenda ukora nyene bizimana bakaza kakaronka ukaca ugakora kugira ngo ntupfe ko perezida yavuze ati agafasha abakozi kubahiriza amasezerano agiraniye n'abakoresha naye bisaba abijejwe na cyane cyane umukuru w'igihugu hari abanyamizi be bariko baribwa hanyuma batunganirize.
Ikindi kidahimbara abo bakozi ngo ntibategekanirizwa kazoza mu kazi kabo.
Kenshi mvuzwa, turabayanya ntuvuga, kenshi mu kuvuza nta namwe nta kintu na kimwe bakihira gitekereza kazoza k'abakozi nk'abandi bantu bose. Kandi ishyirahamwe rikomeye nka kuki, ishyirahamwe ririmo abantu benshi. Aje bakoresha nk'uko nyine, niyo muhuye yaraye nabi, aje kwirukana. Ashobora guhura n'umushefu nkubwira ati yewe, numva utangiye umezeye, ejo ntuzogaruka, ejo ntuzafungurutse. Aje kwirukana uko?
Tubibutse ko abakozi b'abashoferi muri iryo shyirahamwe Interpetrole bangana n'amajana ane. Twarondeye umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Interpetrole, Daruk Bashir, agira icyo ashikirije kuri iyo myidogo y'abakozi ntitwashoboye kumurunga.
Igwirana ry'abantu mu Burundi ngo rishobora gutuma haba intambamye ku butunzi bw'igihugu n'imibano hamwe atagikozwe. Uwo ukaba ari umwihwezo w'ishyirahamwe Parsem Mushigwa, iryo shyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira ngo bashike ku iterambere ryakoze mu ntara zitatu. Pote ndi kumwana arongoye Parsem asaba leta gushyiraho mu maguru masha umugambi ukurikirana igwirana ry'abantu. Tumwumvirize.
Turi ko dusaba leta yuko yushyiraho politiki nationale de population, no kuvuga politiki ijyanye n'ingene abantu bagwira n'ingene babayeho. Twe tubona ko ibijyanye n'igwirana ry'abantu mu Burundi biriko birazana ingaruka nyinshi. Ibintu bituma dutera akamu tunagabisha na leta. Ubwa mbere uravye nko ku bijyanye n'ubutunzi kama mu 73 Abarundi bari bafise ku rugo rurima ihegitari mu 1900 yari maze kuba igice cy'ihegitari. Ubu turiko tuja ku cyaka ne cy'ihegitari, hari mara ingo azuka 30% mu byuga byerekanye ko zidafite aho zirimo. Hama amashamba agenda araho na 3% ku mwaka. Hamurambye ibyo byo kuvyaho baragira mu 1996 yari yaramye amahegitari 383 mugabo mu 1900 yari maze kubihumba 183 amahegitari. Urumva naho aragira agenda hagabanuka. Ntabwo cyo gufungura rero ingena abana barenga 5% tafungura neza todo pobre tugasanga ubukene ingena abantu babayeho barenga 25% mu ntara nyinshi ingena abana biga bigari bangahe mu ishuri harabiga batagira intebe niki ugacura bati none turabwira abantu uko baragwira ukaraba nafatiye ku ntara zitatu nafatiye kwa Karorero Kayanza abantu bari mu 1680 n'indwi mu 1200 bakaba ari 1900 mu mwaka 2005 bakazamaze kugera ku miliyoni n'amajana 5 igitega mu 1800 yari 1850 wageze ku miliyoni 1910 muri iyo myaka iza y'imyaka 5 azari ko begereza miliyoni 2 miliyoni n'amajana 9 hafi miliyoni 2 ngozi mu 1910 barabantu 1700 1200 n'umuriyoni 1200 ingahe mu myaka 40 ingahe iri imbere bazaba ko begereza umuriyoni w'amajanini. None ivyo bintu tuzobishobora ingena abantu babaho turiko turitegura yasizubabeshaho na mahingo zatwaragize ugaruka ruzuba ruzana nabo bahinyene bangana abana bo mu ibarabara kugira ngo babagwira cyane. Ibyo tuzatwaragiteguriye
tubamenyeshe ko ishyirahamwe Parsem riteye ako kamo leta mu gihe kuri uyu w'Imana amakungu yahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe igwirirana ry'abantu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo rumushikana mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo kuri uwa mbere. Muri urwo rugendo rw'iminsi ibiri akazobonana na mugenzi we Felix Tshisekedi bakazoganira ku bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu bibiri. Igikombe cya Buraya cyaraye gisozerewe igikombe gitahukana Ubutaliyano. Icyo gihugu kikaba gitwaye icyo gikombe ubwira kabiri inyuma y'icyo batwaye mu mwaka w'1968 muri Copa America, naho igikombe cyatwawe na Argentine yaheruka kugikora ko mu mwaka w'1993. Idonido yivyaranze ayo mahiganwa na Valerie Mucho.
Urukino rwa nyuma rwo gusozera iryo higanwa rwatahukanywe n'igihugu c'Ubutaliyano butsindiye Abongereza ku kibuga cabo imbere y'abarorerezi 60,000. Inyuma y'igitsindo kimwe ku kindi mu mwanya wategekanijwe n'amategeko, iyo migwi yatandukanijwe na penalti aho Abataliyano binjije 3-2 z'Abongereza. Ico gihugu caciye giterura igikombe caheruka gukorako mu mwaka w'1968. muri ugo rukino rutari goroshe Leonardo Bonucci umukinyi w'imyaka 34 niwe yatowe ko yigenjeje neza muri ugo rukino rwa nyuma mu byaranze iryo higanwa rero nuko Gianluigi Donnarumma umunyegori w'Ubutaliyano ari we yatowe nk'umukinyi yigenjeje neza gusumba abandi muri iryo higanwa n'ubwa mbere umunyegori aronka kugashimwe kuva iryo higanwa ritanguye umukinyi yatsinze ibitsindo byinshi ni umunya Portugal Cristiano Ronaldo yinjije ibitsindo bitanu akabanganya na Patrick Schick wa Republic Czech ariko Ronaldo akamusumbya ko inyuma y'ibyo bitsindo bitanu yatanze umupira uvamo igitsindo Pedri umukinyi w'imyaka 18 akinira umugwi wa Espagne niwe yatowe nk'umukinyi akiri muto yasumbije abandi muri iryo higanwa nayo umukinyi wa Swiss Zibel nawe akaba ari we yatanze imipira myinshi ivamo ibitsindo ishika kuri ine kuri iryo nshuro rero igira rya 16 hatunganijwe izo nkino habonetse ibitsindo ijana na 42 mu nkino 51 zakinywe muri Copa America naho igikombe cy'iganwa catahukanywe na Argentine itsindiye Brazil muhira igitsindo kimwe ku busa muri iryo higanwa udushimwe nka twose twatwawe na Lionel Messi yatowe nk'umukinyi w'iryo higanwa niwe kandi yatsinze ibitsindo byinshi aho yinjije ibitsindo bine yongera atanga imipira ine izamwe ibitsindo ikindi yarushije abo bahiganwa Icyo gikombe rero Argentine yari kirindiriye kuva mu mwaka w'igihumbi na 1993 kigize igikombe cya 15 cy'iryo higanwa icyo gihugu gitwaye kikaba kinganya na Uruguay mu bihugu bimaze gutwara ibikombe byinshi bya Copa America
Turagengurukiye bare muco nongaha rero amakosa twabateguriye agarukiye mwakoze abadukurikiranye Aise Akimana yuko abashikiriza ano makuru nkaba ndabashimiye ndabifuriza kugira amahoro hewanyu naho gutaha